nzamba
nzambira samirana
amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio nzamba agateka kawe sangwe kaze mu makuru twabateguriye kuri no 2023 mukakaro umwaka w'2026 naye kaza kubashimikiye kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Muri zone Muyange komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga abanyagihugu bararaje ishinga nuko umwimbu bari baronse mwinshi ariko bashobora guhura n'ikibazo c'abanyagihugu benshi uwo mwimbu ntubakwire. Ishirahamwe ACG Genocide Chiri Moso ibisata vya Canada na Scandinavie biratewe impungenge n'ubuzima abana babayeho mu makambi y'abateshejwe izabo. Ivyo bisata bikaba biriko vyegeranya uburyo bw'ibikoresho by'ishure imbere y'uko umwaka w'ishure utangura. Agashavuni kose muri site y'impunzi z'abanyekongo ibusuma mu ntara ya Buhumuza imvo akaba ari umurindi wo gutahukana ku bushake izo mpunzi uri hasi cyane gushika naho bamwe muri izo mpunzi bagize imyiyerekano ejo haheze. Natwe murabikurikira muri ano makuru ayo twabateguriye saya gusa inkuru imwe mukwayo ni mukanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugera duhere mu ntara ya Burunga aho amakenga ari menshi mu banyagihugu bo muri zone Muyange muri komine Nyanza bavuga ko naho habonetse umwimbu mwinshi muri rino rima utazoshobora gukwira abanyagihugu bose kubera ubwinshi bw'abantu bari muri iyo zone. Basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nuko amakuru ava muri bamwe mu nyagihugu wo muri zone Muyange bitumenyesha ngo mwimbu wagenze neza muri rino rima cyane cyane w'ibigori n'ibiharage naho atabuze ingorane zari gutuma uyu mwimbu utaboneka. Isoko ryacu rikavuga cyane cyane ibura gifumbire hamwe n'uruzuba. Ariko rero ngo naho uyu mwimbu ushimishije ubwinshi bw'abantu buri muri komine Nyanza rake butuma abanyagihugu badashikirwa n'ibyawuvuyemo. Basaba abajejwe intwaro kuraba ibishoboka byose byotuma abanyagihugu boroherwa kugira ngo baronke umwimbu mwiza.
Ku Muyange ni ihuriro ry'abantu benshi ekora by'abantu bahari n'abarima abarima ni bo bake cyane kandi twese dukeneye kurya. Abafise amatongo ni bake ariko twese dukeneye ibiva mu matongo. Rero leta yokwitwaramo neza cyane ikitwararika ko haboneka ifumbire ikwiye naho hariho n'ihimiriza ryo kwimbisha nyabareka kugira abantu abarima bashobore gutabira imbura nyakwimbura imbura nyakwimbura bikareka kuza iraza gusinga ibiciro kuko ibiciro ibitandaso nivyo vyiha agaciro iyo bigwiriye biramanuka iyo bima bitinye nabo bikaduka.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe twagerageje kurondera musantiri wa komine Nyanza kugira atange umuco kuko kirakogwa kugira umwimbu uva mu nyagihugu ushobore kwisununura kandi ushikire wose. Ariko rero ndashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha urakenuye imisi yose ya kane y'indwi ihariwe gusuzuma igikorwa c'isuku n'isukura mu gihugu cose. Ivyo nibiri mu itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano inyuma y'inama shikiranganji yabaye kwigenekerezo rya 17 mu kakaro umwaka w'2026. Umushikiranganji Leonidas Ndaruzaniye agahamagarira abajeje intwaro mu nzego zose kurushirizaho gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko. Tumukurikire.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano buhamagariye vuba na bwangu abajejwe intwaro bose ku nzego zose kurushirizaho gukurikirana ishigwa mu ngiro y'itegeko shikiranganje yerekeye isuku n'isukura. Muri iyo ntumbero nyene umunsi wa kane wa burindwi uhariwe kwama turaba aho tugejeje ibikorwa by'isuku n'isukura. Dusavye kuyo munsi umenyeshwa abene gihugu bose. Kuri uwo munsi wa kane bamusitanteri barongoye amakomine, abarongoye amazone, nukuvuga ba chef de zone, abarongoye imitumba n'amakaritie, bazokora ibikorwa byo gusuzuma, guhimiriza hamwe no guhana abiciye amatwi hakurikijwe ingingo ziri muri iryo tegeko. Ubushikiranganji burasubiye guhamagarira ibisata byose bya leta hamwe n'abikorera utwabo kwerekana akarorero keza mu gusukura aho bakorera na cyane cyane imbere y'inyubako zabo no mu mpande z'amabarabara makuru. Kubera byibonekeza ko amashyirahamwe ajejwe gukura imicafu mu mpangu z'abantu badakora neza ibikorwa biyemeje bigatuma imicafu igwirirana mu mihana yabo, abajejwe intwaro na cyane cyane mu bisagara basabwe gutunganya neza no gukurikirana ku munsi ibikorwa byayo mashyirahamwe kugira ngo arushirizeho gukora neza akazi bashinzwe, birinda matati yo kwaduka hagati yabo kandi bakorane neza n'abene gihugu. Ubushikiranganji busavye abene gihugu bose gufata ibikorwa by'isuku n'isukura nk'ibikorwa byo gukunda igihugu mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu bose, gukingira ibidukikije no kuja mu murindi w'iterambere rirama mu gihugu cacu cyiza cy'u Burundi.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru. Ibisata byishira hamwe ase genocide cirimoso muri Canada no muri Scandinavie birateye umutima uhagaze n'ubukene bw'ibikoresho by'ishure ku banyeshure baba mu makambi y'abateshejwe izabo mu Burundi kubera amagume yo mu 1993. Ivyo bisata vyiyemeje kwegeranya uburyo mu ntumbero yo gufasha abo bana mu kubaronsa ivyo bikoresho mu ntango z'umwaka w'ishure uza, bakaba batera kamo n'abandi bose bafise umutima w'urukundo n'ikigongwe gufasha muri ico gikorwa. Dutega amatwi Liliane Nindereye arongoye ase genocide muri Scandinavie, akaba avuga ku izina ry'ivyo bisata uko ari bibiri.
Kuva mwakweze twaratanguye ikorwa cyo gufasha abana bavuka mu miryango y'abarokotse iho nyabwoko ryakorewe abatutsi 1993. Rero twiyumviriye ko abo bana twabafasha mu bijanye n'amashure kuko benshi muri bo babuze utwo dukoresho duto duto, amakaye, amakaramu, masakoshi, amayuniforme. Tukifuza yuko abo bana bogira uburenganzira nk'ubwo abandi bana mu kuja mu ishure. Kubijanye n'ikiringo cyo kugira ngo dushobore kwegeranya ubwo buryo, twiyumviriye yuko vyokogwa gushika itariki 31 z'ukwezi k'umunani imbere yuko amashuri atangura. Rero twashaka gutera kamo kugira ngo umuntu wese umugira neza, umuntu wese afise umwete mu bikorwa nk'ivyo kuyogira ico atanga caba kinini caba gito, mushobore kudushigikira muri ico bikorwa c'urukundo kugira ngo abo bana bo mu mpunzi bavutse bisanga baba mu buhungiro nabo bashobore kwiga. Tukaba twifuza ko mwese hamwe mwoza tugafatana mu nda kugira ngo gwaruka gwige cyane cyane murazi ko rebwo Burundi bwejo ari nabo bazohindura ibintu kugira dushobora kuba mu Burundi buziriho nyabwoko.
Yari Liliane Nindereye arongoye ase genocide igisata ca Scandinavie. Imbere yo gusozera ano makuru dukubitire mu ntara ya Buhumuza aho muri site y'impunzi z'abanyekongo ibusuma muri komine Ruyigi, umubabaro uguma wiyongera kubera uguteba kw'igikorwa co gutahukanwa ku bushake muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. kuri wa 2022 mu Kakaru niho hibonekeza imyiyerekano y'impunzi aho zasaba ko igikorwa cyo gutabukanwa cyo kwihutishwa amashirahamwe ligiteka na Kingu Murundi Freedom asaba ko igikorwa cyo gutabukanwa cyo nyarutwa akongera agashimikira kukubahiriza uburenganzira bw'impunzi idonido na mugenzi wacu Julien Muzinga.
Igikorwa cyo gutahukana ku bushake cyatanguye kwa 2023 ndamukiza umwaka wa 2026. Kuva icyo gihe imigwi 12 y'imodoka imaze gutahukana ibihumbi by'impunzi z'Abanyekongo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugwi wa nyuma wateguwe kuwa 2022 mu Kakaro wari ugizwe n'impunzi 1,101 zitwawe mu mabisi 32. Ariko kubw'umuhari iteka na King Umurundi Freedom umurindi w'icyo gikorwa uracari muto abagera ku 2067 b'impunzi baracari muri site ya Busuma mu gihe benshi muri bo bashaka ko bosubira mu gihugu cyabo bagasubirana n'imiryango yabo no gusubiza abana babo ku mashure. Kuri uwa 2022 mu Kakaro harabaye imyerekano muri iyo site abakenyezi n'abana bariko basaba cyane cyane ko igikorwa cyo gutahukana cyo kwihutishwa. Abapolisi niho barasa amasasu mu kirere kugira batandukanye abari mu myiyerekano. Igihe amashirahamwe ligiteka na Kingu Murundi Freedom basohora itangazo nta muntu yari bwamenyekane ko yakomeretse canke yapfuye. Aya mashirahamwe arashima kigoroka hasere leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa babo ariko agasaba ko hafatwa izindi ngingo. Asaba cyane ko hokongerezwa imigwi y'imodoka itwara impunzi no gushyira ingufu mu gutuma tumana ku impunzi. Aya mashyirahamwe aributsa kandi ko gutahuka ku bushake ari uburenganzira bw'impunzi kandi ko icyo gikorwa gitegerezwa kurangurwa hubahirijwe ubushake, umutekano n'iteka by'impunzi.
Ni kuri iyo nkuru ya Julien Muzinga duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri no wa kane. Shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka shimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri miko kamande bifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.